Mugigani ilo ya hame nyesha makuru kuru yu wambere, Aloizi Barichako mukuru na nikila Burundi ya sigu yengi ngozine nyamukuru, zikubie mruguandiko warungikiwe President Pierre Nkurunziza.
Gice cha mbere tuvuga ukuntu urunani kirabarundi rwavutse, gice cha kabiri turavuga ijambo mukuru w'igihugu yagumye ashikiza Abarundi kwa matora yo mu 2020 azogenda neza cyane. Gice cha gatatu turerekana ukuntu seni idakora neza kandi cyanubahiriza n'icyumvira cy'umukuru w'igihugu. Muri iyo ngingo ya gatatu gace ka mbere turavuga ukuntu seni yataye igakubura intonde z'urunanikira Burundi hereye ubwa mbere ngo twashize imbere ngo aduserukire nyakubahwa imisano ndayizeye irasubira kandi iradutera intonde zabo twazize imbere kugira bazaserukira n'urukira Burundi matora y'abashinga amateka eka niyahagaze no matora nyamakomine abazobamanuza jambo za komine intonde zacu kandi seni yarazitaye noneho no muri aba abitwa ko harabareretse baduserukira kugira ngo baze baturabire ukuntu amatora ikaragenda seni yaranse kuha uburenganzira uranikira Burundi ko rubandanya rutanga intonde seni tukasanga kandi ifise bajya bayikorera bajya bitwa komiseri bajya bakora muri seni aho gukorera seni bakorera imigambi bavuyemmo
na mukuru w'igihugu wari watwari inama y'inararibonye za CNDD-FDD akaba n'imboneza yamaho y'uwo mugambwe urunanikira Burundi ruvuga ko rushaka kunyinyana nawo bari cyako yamenyesheje icyatumye we nabandi banyamigambwe gizuna naramutswa bamwitura
kuko rubona ko ari wese Barundi niwe yizeje Barundi ko batazagenda neza kandi ni washiraho niyo seni kabyo bajeje kubona umugwo nyine yashizeho buriko ratunganya amatora nabi cyo gituma twamwituye kugira ngo turabe ko twotunganirizwa
bayicako yangarutse kandi kuturorero bavuga ko tutabesha twerekana ko ivyo yagiriza umugwi seni utegura amatora atari guswaganya
icacu babaje nuko dusitse muri seni hari bazubwiza nshingiro iriko iraso mu rubanza twasanze hari aho bavuga bati izi ntara ntimuzozitoza ngo kubera ku madosiye yazo hari habuze kwa rupapuro ruva muri polisi rwerekana ko umuntu atacyaje mwagirira mukaba muzi yuko mwese ibyo muramaze kubikora basabye akazi ntushobora kuronka rupapuro rwitwa attestation de bonne conduite VMRC rupapuro rutangwa na buramatari cyangwa na medraville rwerekana yuko wigenza neza utaciye muri polisi ngo baguhe urya rupapuro rwerekana yuko atacyaje kwagira nta kuntu rero twebwe mu madosiye yacu ubwo rupapuro rwa guverineri n'urwa medraville rwerekana ko abantu bigenza neza gwarimwo hakabura urya rwo muri polisi kandi muzi ko kugira ururonke babiri kumwe byumvikana rero kwizo mpapuro ni seni yagiye iraziranduramwo izita kugira ngo ituburize mu ntitwitoze
sijyambere cyangwa ijya kabiri runani rwagize umugwi seni kwa 20 ukwezi kwa gatatu guheze mu nama y'abanyamigambwe imitsi n'imbere yuko umukandida warwo mu matora y'umukuru w'igihugu Domitien Ndayizeye yarengana urwana sentare yubahize bwizwa nshingiro rwaridoze maze Pierre Claver Kazihise yatwara uwo mugwi yishuriye bikurikira
iyo ubonye ingingo ifashwe muri seni kitagushimishije uca witura sentare ije ryo kubahiza bwizwa nshingiro mukuri ntangorane mufitaniye n'umugwi seni ntangorane ndabisubiyemo runanikira Burundi mufitaniye n'umugwi seni nibaze ko twumvikanye mugabo ibyashitse ari dosiye banse amadosiye batayemeye ngaha muca munguruza kandi biri mu mategeko naye handi n'ukuri kuva yuko tuba dufitaniye ingorane sivyo
naho runanikira Burundi ruvuze byinshi runegura mu itunganywa ry'amatora yimirije azotangurirwa nayo mukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'abaje inama y'amakomine azobera ku munsi umwe kuwa 20 ukwezi kwa gatanu kuza ruhamagarira abanywanyi barwo kuyitabira eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.